زم بیرستم میرنم
amakuru makuru yaranzinono Mwewe mwese bakunzi ba radio nzambagateka kawe kaze makuru makuru yaranze inonwe turiko turasozera mukamwe yashikizwa nje Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye kaze ano makuru tuyahere muyavuzwe mu gisata cha politique bimwe mu bituma Burundi bwa munyane zigabruka uko imyaka iheze bibahane ni ko kugena ubutungane bwagiye muri genza mu bitandukanye by'ugwimo bwagiye rurashikira abarundi ivyo bishikirizwa na Petro Kavenda yicaye arongoye mu Severe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi umugwi ukabateguye igikorwa cyo gusigurira abanyagihugu mu makomine atandukanye mu gisagara cha Bujumbura ubwimo bwo mu 1972
abarundi benshi bagomba bibaza igituma igihugu cyacu kidatera imbere n'igituma uburundi bwama mu nzingu zingu y'ubwicanyi mu nyishu harimo ingene ubutungane bwigejeje mu gihe igihugu cyiciye mu mpari za politike cyane mu ngorane z'amahoro iyo yahungabanye niwishyire mu kibanza mu misego na mikeya cy'umumama w'imyaka 25 batwaye umugabo saa sita destination inconnue atakazi atacho yakoze bakagaruka saa munani saa cyenda gutora umuduga bewe yari yaraguze udufaranga kwa famiye bakaza saa kumi guterura radiyo frigo intebe n'agatereviziyo saa kumi hanyuma saa mbiri wa wundi atwara wa mugabo akaza gufata ku nguvu wa mupakazi
Frederico bamvuga inyumvira yahoze icegera cy'umukuru w'igihugu avuga ko ubutegetsi buhari uno munsi yatahutaniye n'ubwari buhari imyaka 72 akabona ko iyo myaka iheze ubutegetsi bwa rwa gisirikare n'ubwo kaba arwa gisirikare tumwumviritse
nuko abatutsi babyaki reka kujya utwara umwanya munini abahutu bize tubabuze iyo bajya niyo bava n'ibyaba ngombwa tubice gutyo bagabanuke tugira amahoro n'imyaka na 20 rumva bamaze kwinjira muri iyo nzira bica bibyara iyindi rero abahutu nabo bati nake ntuzogira amahoro aba tutaje ku butegetsi nk'abari benshi mu gihugu nabo bagisanga bagira ingendo isa n'iy'abambere no kuvuga gukumirana ariko cyane cyane ibikoresho byabo ibikoresho baca bakoresha nk'ubucamanza wasanga ari ubucamanza by'ukuri babitorera bakoresha kugira ngo buze kubafasha iyo politike yabo abo basoda batwara kuva itaratu na gatandatu bara basoda umusoda nawe siwo gutwara abanyagihugu niwo gutwara abasoda mu makambi uyu munsi abadutwara n'abantu bavuye mu ishyamba ni ikindi gisoda naho bitako baciye mu matora mu mutwi wabo n'abasoda kandi barabivuga kandi barabyerekana iyo barimo barafata abagore bose babagirisha amadefile ugwaruka abahunga bakobwa bagirisha amadefile bya gisirikare ucubona ko atakindi kiri mu mutwi wabo atari igisirikare no kuvuga bashaka gutwara abanyagihugu ingufu za gisirikare ubutungane rero bwabo buza bubwirizwa kuza ku nzira ya gisirikare no kuvuga ntibuharirizwa ubwo butegetsi ntibuharirizwa burya rero mbonane rero dufise nizo ari nacyo gituma ibyabaye indwi na kabiri ibyabaye icenda na gatatu ibyo banejo burya nizo ntwaro no kuvuga iyo ntwaro irabona abantu bose ati urya ntituri kumwe uriya turi kumwe iyo tutari kumwe zimanganya nani yabivuze wa wundi atwara umugambo ati umuntu tutari kumwe kuramwo iwabo gukura kuvuga kwica kuko niyo mvugo yo mu ishyamba mukuremwo mwice burya rero niyo myaka yindwi na kabiri baravuga bati urya ntituri kumwe kuramwo noneho urumva bamaze kuvuga bati ubwoko bunaka ntidushaka kubuza dushaka kuba kumwe natwe reka tubuvuze iyo buja niyo buva tubuza amashuri abide tubice mba biya byamaze kuba nabi inkurikizi rero ni izo zibi turiko turabona abahutu baza bavuga bati twaragiriwe ibi nako tugurira kugira ibi reka ahubwo duhere kuri biri abagize tubakomeje tubere icyo batugiriye yuko ne mugabe urumva iyo siyo yishu twari twavuze neza ko abarundi tumaze kubona aho tugeze twari gusaba sentare impuza makungu kazi kadutohoreza ivyaha twokumvikana tukaheba tukagiranira ikigongo n'ivyaha bidahebwa hanyuma baragirijwe ibyo bagahanwa cyane iyo ngene byogenda ubutungane impuza makungu ngene bwo byibatamwe bikaba ibindi mugabo tukaba twabimenye byagiye habona haravugwa yuko abantu bari mu butegetsi uwagirijwe cyangwa abandi ategeka ibyo barabyanze kuko bavuga baterega bo cyabatwirukana twese nicyo gitumuga utungane ngo bari ngo baravuga sibwo ni kinyoma naho bizoshika uretse kubisubira kubyura intego zenya akahise akaboze abantu bamwe bavuga bati eheraba nuriya ubwo bavuga ibyo abahutu gusa ibyo abatutsi barenze kuri uwo rw'amazi ugasanga nituriko turubaka ahubwo turiko turasambura tutabizi kuko kuryanga ibyo bihere abarundi bazobwiza kumvikana intwaro nyayo intwaro y'abarundi kuko gushika ubu hari intwaro cyane y'abatutsi cyane y'abahutu nta ntwaro y'abarundi iraboneka bose baza biyitirira ubwoko
abashingwamanza babiri barafashwe barapfungwa haturi mu gisata cy'ubutungane abo nabo umushikirizamanza wa Repubulika akukira sentare isohoye imanza yantahangwa n'icyariho ciwe barafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba bagirizwa bakaba bakurikiranwa kuri dosiye y'isahurwa ry'amafaranga arenga ibihumbi 64 by'amafaranga y'abanyaburaya yatswe umurundi yaravuye mu mahanga hari ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu itangazo ryashyizweho habona n'ibiro by'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika riremeza iryo hagarikwa ryabo bafashwe mu rwego rw'abashikirizamanza iyi nkuru tukaba twateguwe na Petero Gahungu
ni uwitwa Merveille de Dieu Cishahayo benana sasa Habonimana wa mbere arongoye paki ikukira iyo sentare wa kabiri akaba aricariho ciwe itangazo ryahavuye risohorwa n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika riremeza ifatwa ry'abo bashikirizamanza mu matohoza ajanye n'inyuruzwa ry'amafaranga atavuze igitigiri muri iryo tangazo ryasahuwe umurundi atahutse avuye mu gihugu ca Peyiba amakuru twahavuye tubaza mu begereye paki isubiramo imanza ya ntahangwa yo avuga amafaranga agera ku 64,000 y'amayero yoba yarasahuwe uwo murundi ayo makuru nyene yemeza ko mu bakoranye nabo bashikiriza manza harimo bamwe mu nshuti ziwe mu Burundi yasahuwe agishika ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye cy'i Bujumbura hari ku igenekerezo rya mbere za kuno kwezi kwa gatatu mu cegeranyo yahawe gushyira ku mukono cyemeza amafaranga atarenga ibihumbi 10 by'abanyaburaya mu gihe we yavuga ko yari afite ibihumbi 74 by'amayero akaba yahavuye yanka gusinya kuri icyo cegeranyo Procès Verbal de Saisie mu rurimi rw'Igifaransa ayo makuru yahavuye ashikira umushikiranganji wa mbere ari nawe yuba yahavuye ashira igitugu ku mushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyanzwi yasohoye urwandiko kuri uno wa gatatu mu gitondo rwemeza ihagarikwa ry'abo bagabo babiri bashikirizamanza b'urwego rwa Parke y'Igihugu n'umushikiranganji bw'ubutungane
Peyo Gahungu arakenuye aya makuru tuyabandarize mu gisata cy'ubutungane hariya muri komine Nyanzara aho abegereye umuryango w'umunyagihugu yitwa Ntirampeba yagandaguriwe ku mugwa mukuru wa komine Nyanzara ke bidoga bavuga ko abagezwa icyaha barekuwe na parke ya Makamba inkuru twateguriwe na Jean Marie Ndabashinze
umubabaro ni mwinshi kuvaho abagirizwa icaha cyo gukubita Ntirampeba yarasanzwe akora akazi ko kudandaza ngaho ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake bikarangira yitavye Imana nkuko bivugwa na bamwe mu begereye umuryango wa Ntirampeba aho bakagiriza ubutungane kuba bwarekuye abagirizwa icaha atamatohoza akozwe n'ubutungane amakuru dukura ngaho inyanzara kavuga ko urongoye umutumba bukeye Ramses Ndayisaba batazira pare hamwe na basa bose Auguste batazira Mahuba arongoye CNDD-FDD kuri uwo mutumba bavuye barekugwa na parke ya Makamba nyuma y'indwi zitarenga zibiri bahagaritswe ayo makuru nyene aremezwa n'abegere parke ya Makamba hamwe n'igipolisi bavuga ko uwo arongoye umutumba hamwe n'urongoye umugambwe CNDD-FDD ku mutumba bukeye barekuwe na Claver Bushimike arongoye parke ya Makamba atanabacishije imbere y'abacamanza bimwe bita Chambre de Conseil abatari bake bagatangazwa n'irekugwa ryabo mu gihe ntirameba yitabye Imana nyuma yo gukubitwa na Ramses Ndayisaba afadikanije na Auguste Basabose ku murango riva abantu babona mbere Ramses Ndayisaba batazira pare we ngo akaba erana mu sofye amafaranga 120,000 imbere yuko acikana bakavuga ko amakenga bayagize kuva bagifatwa kuko Sabushimike Claver yarongoye parke ya Makamba yanatebeje gutanguza amatohoza mu gukwepa ko urubanza ruciribwa ikibiriraho mu ntumbero yo kubakingira yitwaje umugambwe hamwe n'ibiturire ngo yoba yarahawe n'abo bagabo babiri uwo munyagihugu ntirameba w'imyaka 22 akaba yavuka muri komine Gitanga intara ya Rutana akaba yagandaguwe kuwa 17 Ruhuma uno mwaka azize ko yobakoresha umunzane udakwije ibiro mu gupima radio Inzamba agateka kawe tukaba tutarashobora kuronka Claver Bushimike arongoye parke ya Makamba kugira ngo atange umuco kuvyo yagiritswe
Jamainda bashinze arakenuye igisata kijwe demokrasi n'agataya kazi na muntu kiri mu biro vya leta zunze umwe za Amerika cyarasohoye icegeranyo cy'umwaka w'2022 kuvyerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi ico cegeranyo cyerekana ko ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi bafatiye ko bishikirizwa amashyira hamwe adafiye n'ivyicaro vya politike yaba ayo mu Burundi na mpuza makungu berekana ko ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi no kutidegembya hamwe no kubangamirwa kubera ivyiyumviro vya politike no kudahuza n'umugambo w'ubutegetsi bihari ico cegeranyo kaba cafatiye ku vyegeranyo vy'ishamwe rigiteka Focode na Human Rights Watch reka inkuru tuyibaze Janvier Habarugira
ico cegeranyo kiremeza ko leta y'u Burundi yatohoje iranagwanya abagirizwa ihohoterwa rya kiremamuntu abanyuruza amatungo ya leta basanzwe bari mu nzego ariko naho biruko abaharanira gatya kazi na muntu nibasiba gutanga ibyegeranyo byerekana amabi akoregwa kirema muntu agakugwa n'abajejwe umutekano n'ibiturire by'umurengera bisabwa n'abarongoye intwaro muri icyo cegeranyo cyashyizwe habona n'ibiro bishinzwe agati akazi na muntu na demokrasi muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika cyerekana ibyegeranyo byagiye birakogwa mu Burundi n'amashyirahamwe adaharanira agati akazi na muntu mu mwaka w'2022 aho abarongoye intwaro bamwe babandanya gutera ubwoba abanyagihugu barongoye ukudahana abagirizwa ibyaha basanzwe bari mu nzego muri icyo cegeranyo urwaruka rw'imbonerakure ruri mu mugambwe uri ku butegetsi rurabandanya kudoma ku rutoke mu mabi y'urutavana ko aho rusa n'urwaronkejwe ububasha mu gufata abantu no mu kwihanira rwifashijwemo n'inzego z'umutekano amatohoza n'ifungwa ry'abarongoye abandi n'abasanzwe bari mu mugambwe uri ku butegetsi bagirizwa ubwicanyi yarakozwe ariko si ku bwinshi amaradiyo yamenyesheje ibiziga by'abantu batamenyekanye bifise ibimenyetso by'uko byahohotewe byabandanije byibonekeza mu bibanza bitandukanye bihuriramo abantu benshi icyo cegeranyo kiranegura uko abarongoye inzego bagiye barabyifatamo mu guca bihutira gufuba ibyo biziga atamatohoza yabaye ibyo bigatuma bitera ingorane mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike iyo bariko bakora amatohoza agaruka hafi n'amatohoza yakozwe n'ishyirahamwe rigiteka aho ryatanze icegeranyo c'abantu bishwe mu mpera z'ukwezi k'umunani bangana n'amajana 32 mu mwaka w'2022 ugereranije n'amajana 4 na 5 bo mu mwaka w'2021 ico cegeranyo kerekana ubururiro bw'abantu banyurujwe bakabugwa irengero bwashizwe ahabona n'amashyirahamwe ataho yegamiye Human Rights Watch, Focode, hamwe na SOS Territoire Burundi. Muri icyo cegeranyo haravugwamo n'agateka k'abafungwa katorohejwe aho batoronswa imfungurwa zikwiye nk'uko ivyegeranyo bikogwa n'ishyirahamwe Akati Burundi byagiye byazerekana
ururimi rw'igifaransa ngo rusa n'urukoro razimangana mu Burundi bivuye kwitunganywa ry'inyigisho ku rundi ruhande bigategwa nuko bamwe mu bategetsi b'Burundi rubagora bakarondera kuruzimanganya byanka bikunda uko niko libera ntibashira kandi akurikirana hafi ikibazo cindera mu Burundi bivuga kuri uyu munsi mpuzamakungu ibyo akaba yabivuze ku munsi mpuzamakungu wahariwe ururimi rw'igifaransa usanzwe uhimbazwa ku wa 20 ntwarane uko umwaka utashe akabona ko abaserukira Burundi mu bihugu bimwe bimwe basigaye bateye isono ukuntu bavuga urwo rurimi mu buryo bucafuza mbere n'isura y'u Burundi agasaba abategetsi b'u Burundi kudashira inyungu za bamwe imbere bakiyogira ineza y'igihugu muri rusange bagaha akazi abadashobora kuvuga urwo rurimi akaba ari nabo barondera kugwimbira icobo mu gihugu rurimi rwigeze guhesha iteka igihugu kubera rwari ruteye imbere tumwumviriza
umuntu akurikiye ibivugwa n'abarongoye u Burundi batandukanye ingingo zafashwe zuko ururimi rw'igifaransa rutokoreshwa mu manama yose ko ikirundi ari cyo kije imbere bumvirije abategetsi ingene bavuga ururimi rw'igifaransa bumvirije ingene abanyeshure benshi baheza kaminuza badashobora kuvuga yungane nta kosa ririmwo mu rurimi rw'igifaransa n'ibintu biteye agahinda n'ibintu vyerekana neza ko u Burundi bwasubiye inyuma cane muri iyo migambi n'imigabo yari yarashizweho na Perezida Bagaza birababaje kubona u Burundi bwarasubiye inyuma rwose birababaje igifaransa uno munsi nta kibanza kigifise mugabo ni ukwihenda n'amakosa maniya cane igituma babigize n'isi kuko ataco bapfa nuko abategetsi benshi urwo rurimi bataruzi kuruvuga neza hanyuma agaca barondera ingene novuga kwikurayo kuko gutwara igihugu kurongora igihugu ni ibintu bikomeye uteza gutegura kazoza kugwaruka kugira bategure umunyagihugu afise ubushobozi bw'ukuvuga mu ndimi zitandukanye kuko urongoye igihugu bagendera ibindi bihugu urasinya ama accord mu ncamba k'indimi nta alternative iriho kuko dushobora kugenda kugenda muri Nations Unies ngo uvuge mu Kirundi cyangwa dushobora kuja kunegosia marché cyangwa imfashanyo mu Bushinwa ngo bivuge mu Kirundi cyangwa mu Bwongereza cyangwa mu Faransa ururimi rw'Ikirundi guturushize imbere ntikibuza ko mu mashure ho kwigishwa izindi ndimi langue étrangère igifaransa n'icyongereza bidahindutse birateye agahinda mu myaka iri imbere u Burundi ntibuzoronka abaserukira ibihugu u Burundi mu makungu bazovuga bakumvirwa ni ibintu biteye agahinda umuntu yumvise abaserukira ibihugu ariko u Burundi bari kwaravuga ni ibintu biteye agahinda ni ibintu je niboneye nagiye muri conference ahantu ubuserukira u Burundi iri yatumiwe ryari baraje kumutimira twese twarabuze iyaba turise ibinogo tunyikiramo twari kunyika
niko iryo rw'irya Libera ntibashira kandi duciye dusozera ko ano makuru makuru yaranze ino ndwi dushimire mwe mwese mwariko muratwumviriza Bonfils Nyongere nayo bashikije nkabanda bifurije kurana uweze mu byanyu no mu banyu tukaba tuzosubira.
Ngije nzamba
nzambira samirana
amakuru makuru yaranze nonu